murumva ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika rikomeje ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mutwumva aho muri hose hano i Washington DC kuri radio ijwi rya Amerika. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, ninjye uyoboye ibiganiro by'uyu mwanya.
Adatonze rero baciye bamaze kubitanga katari hari ngo nk'uko amategeko abisaba mu gisirikare umuntu batanga yuko atari ku kazi bakamurondeza haheze iminsi 8.
Uyu ni umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi Colonel Gaspard Baratuza avuga ku kibazo cy'abaofisiye bashobora kuba batorotse igisirikare cy'u Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zikomeye ku isi zirimo imirimo y'inteko rusange ya ONU iteraniye New York ndetse n'ikibazo cyo gusesa umutwe w'abasirikare wahoze urinda perezida muri Burkina Faso turazigarukaho gato mu biganiro byacu ku iradiyo Ijwi rya Amerika. Mwese ntimucikwe, mbaye mbararitse. Abatwumva ariko mbere yo kubagezaho ibyo biganiro nyirizina ku buryo burambuye, duhere ku makuru avugwa ku isi twateguriwe muri uyu mwanya na mugenzi wacu Aloyiz Bigirimana. Aloyiz, bwakeye?
Bwakeye Tiene, ndaramukije n'abariko baratwumviriza. Mu gisirikare cya Burkina Faso kimenyesha ko akagwi k'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu gaheruka gushaka gutembagaza ubutegetsi kanse gushira ibigwanisho hasi. Igisirikare kivuga ko ako kagwi karahiye ko atabigwanisho kagiye gushira hasi. Ivyo bikogwa vyo kwaka uwo mugwi w'abasirikare ibigwanisho byatanguye ku munsi wa gatanu inyuma yaho abategetsi batangara igicese ko batandukanije uwo mugwi. Ibiro by'umukuru w'igihugu byategekanya inama yihuta ejo ku wa mbere, societe civile nayo muri ico gihugu igahamagarira abanyagihugu kuja mu myiyerekano. Umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu ONU Ban Ki-moon ahamagarira abo vyega bose muri Burkina Faso gukora ibishoboka byose kugira inyungu z'abanyagihugu zishigwe imbere. Asaba umugwi w'abasirikare bacungera umukuru w'igihugu n'igisirikare c'igihugu kubahiriza amasezerano bateye ko umukono ku igenekerezo rya 2022 z'uku kwezi. Tubibutse ko uwo mugwi w'abasirikare bita RCP wateguye kudeta aho bafukize imbohe umukuru w'igihugu n'umushikiranganji we wa mbere n'abandi bashikiranganji bamwe bamwe ku itariki 16 z'uku kwezi kw'icenda nyene. Tukiri ku makuru ya Afrika, ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yamenyesheje jo ku wa mbere ko igihugu ciwe kigiye kurungika inteko z'abasirikare mu bihugu vya Sudani y'Amajepfo na Somalia gufasha kugarukana umutekano. David Cameron amenyesha ko abasirikare barenga 300 b'Ubwongereza bazorungikwa gufasha inteko za ONU ziri muri Sudani y'Amajepfo, abandi bashika 70 barungikwe gufasha inteko z'ubumwe bwa Afrika ziri muri Somalia. Abo basirikare ngo ntibazoja ku rubuga rw'intambara, ariko ngo bazoba bagiye gutanga inyigisho za gisirikare no gutanga ibikoresho abo basirikare bazokoresha. Mwomenya ko igihugu cya Sudani y'Amajepfo cinjiye mu ntambara inyuma y'imyaka 2 cyari kimaze kironsa ubwigenge. Hakaba muri ico gihugu hariyo inteko za ONU zagiyeyo kubungabunga umutekano zirenga 12,000 zikaba ziva mu bihugu birenga 12 nyene. Hano muri Leta Zunze za Amerika, Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika na Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya ejo ku munsi wa mbere barahaririye birakomera kukuntu ingwano imaze imyaka 4 muri Siriya yorangira. Imbere yuko abo bategetsi babiri babonana, Perezida Obama yari yabanje gushikiriza ijambo mu nama ya bose ya ONU ko atakuntu igihugu cya Siriya cyosubira kujya mu ntambara hagaseseka amaraso y'abanyagihugu. ati gikwiye nuko hodekanywa ingene Syria coba kiratwagwa ivyimfata kibanza prezida Bashar al-Assad akirongoye agakinzura ariko prezida Putin w'u Rusiya we sukabibona mu ijambo nawe yashikirije ejo nyene yavuze ko boba bakoze ikosha rikomeye cyane mu gihe batokorana na leta ya prezida Bashar al-Assad mu kugwanya umuhari w'abagwanyi ba leta ya Islamiste prezida Vladimir Putin ahamagarira amakungu gukorera hamwe muri uko kugwanya umuhari wa leta ya Islamiste nkuko amakungu ngo yagiye hamwe mu kugwanya intwaro ya Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi yose mu nteko ya ONU nyene igihugu cy'Ubushinwa caraye ciyemeje ko kigiye gufasha mu gucungera umutekano ku isi mu gushigikira iterambere no gufasha kugabanya ibitera ihindagurika ry'ibihe ivyo vyamenyeshejwe na prezida Xi Jinping mu ijambo yashikirije mu nama ya bose ya ONU iteraniye i New York hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ubushinwa bwemeye gutanga umuriyaridi w'amadolari y'Abanyamerika uzofasha ikigega ca ONU kijejwe amahoro n'iterambere Ubushinwa kandi buzotegekanya abasirikare 8,000 bazoja kugarukana amahoro mu gihe ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryo bakenera Ubushinwa kandi bwemeye guterera imiliyoni 100 z'amadolari y'Abanyamerika zizofasha mu bikorwa by'inteko z'ubumwe bwa Afrika mu myaka 5 iri imbere mu ntumbero yo kugwanya iterabwoba ku mugabane wa Afrika. Muri Afghanistan naho abagwanyi b'abataliban muri ico gihugu barifatiye mu gaturuturu kejo kuwa mbere igisagara cha Kunduz inyuma y'imigwano yabonetse ko yari yateguwe neza bubaye ubwa mbere abo bagwanyi bafata igisagara gikomeye kuvaho bakuriwe ku butegetsi mu mwaka w'2001 abo bagwanyi kandi barabohoje abanyororo bari bafungiwe mu ibohero ryo muri ico gisagara abategetsi ba Afghanistan bamenyesha ko inteko zidasanzwe zijeje umutekano za Afghanistan zimaze gushika muri ico gisagara ca Kunduz kandi ko ziriko zitegura igitero sindamusiga cyo kwigarurira ico gisagara abo bataliban bamenyesha ko bafashe ibiro bikuru by'igipolisi muri ico gisagara hamwe n'inyubakwa buramatari w'ico gisagara abamu Sediki avugira ubushikiranganje bw'intwaro mu gihugu hagati yabwiye ijwi rya Amerika ko igisirikare cha leta cishe abanywanyi b'abataliban barenga 25 ariko akamenyesha kandi ko atabasirikare ba leta bahasize ubuzima ariko ibinyamakuru byo muri ico gihugu bimenyesha ko hari abapolisi bafuye abandi barakomereka uko gufatwa ku gisagara ca Kunduz n'ikimenyetso cuko abasirikare ba Afghanistan batorohewe inyuma yaho aho ni inyuma yaho inteko za leta z'umwe za Amerika nabo bafashanya bakuriye akarenge muri ico gihugu amakuru avugwa kandi muri Afrika muri Centrafrique prezida w'imfata kibanza wa Republika ya Centrafrique Catherine Samba Panza ejo yarafashe indege yihuta imusubiza mu gihugu ciwe aho akaba yaravuye aha i New York aha kubera umutekano muke urangwa ku mugwa mukuru Bangi amakuru ava ibangi muri Centrafrique amenyesha ko abantu barenga 10 bamaze gusiga ubuzima mu mishamirano iri hagati y'abakristo n'abamizirima imishamirano yatanguye inyuma yaho yiciwe umumizirima
urakoze cyane Aloyz Bigirimana kuri ayo makuru avugwa ku isi utugejejeho ubwo rero naho mukanya ubuguza kutugezaho tse n'ingingo zayo makuru ku buryo buvunaguye mu kanya gato mu Burundi hari amakuru yemeza ko hari abofisiye bakuru bo mu ngabo z'igihugu batorotse muri abo haravugwamo uwungirije komanda wa Kamuha n'ushinzwe iby'itumanaho mu gisirikare ni inkuru yakurikiranwe na mugenzi wacu Tabita Mukamusoni ari Bujumbura mu Burundi.
Amakuru yuko majoro ndayikeza asanzwe ari cegera curongoye Kamuha yatorotse igisirikare akajana n'abandi basirikare benshi yatanguye kuvugwa kuri uyu w'Imana. Uyu munsi ijwi rya Amerika ryashikiriye ibiro bikuru vya gisirikare kugira tubaze niba ayo makuru ariyo. Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare c'u Burundi yatumenyesheje ko ayo makuru ariyo, ariko mu gisirikare baharura iminsi 8 kugira umusirikare batangure kumurondeza. Nayo amakuru avuga ko iyo ntwaza ngabo yoba yajanye n'abandi basirikare, Baratuza yatubwiye ko nabahora bamucungera gushika ubu bari mu ikambi.
Nibyo no munsi mu gitondo ntiyabonetse ku kazi, mugabo ku wa gatanu yari ku kazi, hacacamwo wa gatandatu n'uwa mungu waho intwaza ngabo atari uri ku kazi gasanzwe kizamu uwo munsi, baba bari ku bindi bikorwa byabo no kwita akaruhuko gatoyi bagaruka ku wa mbere. N'umunsi rero ku wa mbere ntiyatonze, adatonze rero baciye bamaze kubitanga katayihari, mugabo nkuko amategeko abisaba mu gisirikare umuntu batanga yuko atari ku kazi bakamurondeza haheze iminsi 8.
Simajono ndayikeza gusa yatorotse igisirikare na Colonel Nshimirimana Edouard yarasanzwe ajeje byo gutuma tumana ko amakuru mu gisirikare, akaba ari nawe yarajejwe gukora amatelefoni akoreshwa mu gisirikare. Kuri uyu wa mbere ntiyashitse mu biro na telefoni ngendanwa yiwe nta ushobora kwihamagara ko. Amakuru yavuzwe mu bantu yavuga ko Colonel Nshimirimana yazindutse asakwa mu biro vyiwe basanga nta uhari. Umuvugizi w'igisirikare yamenyesheje ko ariko bimeze mu gisirikare.
Nawe nyene uno munsi gihe cyo mu gitondo akazi gatangura saa moya isayimwe n'inusu, uno munsi niho babona atatonze kubera amabanga yajejwe n'amabanga atoroshe mu gisirikare, araba iby'amaradiyo amatelefoni baramwirukira cyane rero asivye atavuze yari bacha batangura kwibaza ko mu isanzwe intwaza ngabo irasaba uruhusha ifise icyamufatiri. Mugabo amatwi ansumira ibyo byo bitagenze uko ari naco gituma rero baciye baje kuraba mu biro basanga sihari.
Intwaza ngabo igira gatatu mu gisirikare cy'u Burundi atashoboye gutonda ku kazi kuri uwa mbere ni Lieutenant Colonel Muporo asanzwe ajejwe gutwara ibintu mu gisirikare cy'u Burundi. Uwo musirikare we nawo umuryango wiwe bamye bamurondeza, uwo nawe ntiyahunze ahubwo yafashwe n'inzego zibijejwe ariko arabazwa.
Uyo ari mu minwe y'abajejwe gutohoza kuko hari ibintu byafashwe ahantu bya gisirikare uwo yabifatanywe uwo mu sivile aramutaka ataka yuko uyo ari we abifise mu ruhara. Ubu rero ari mu minwe y'abajejwe gutohoza muri atoroka.
Inandaro y'iryo rengutswa giwe ni bigwanisho byafatanywe umupastori uwo nawe yatatse Lieutenant Colonel Muporo ko ari we yabimuhaye. None ni kuki izo ntwaza ngabo ziguma zigenda abandi bagatanga ibigwanisho mu banyagihugu? Amakuru yavuzwe cyane muri iyi minsi y'akaruhuko yavuga ko abasirikare bo muri Kamuha bose batorotse igisirikare cy'u Burundi. Ayo makuru mu biro bikuru vya gisirikare barayahakana, ariko amakuru y'ukwizera yo avuga ko ikambi zibiri zimuwe izo nazo ni Bataillon Para y'ijana na 21 igiye kwimurirwa imujejuru ahasanzwe hari site ya brigade y'ijana na 20 na Bataillon Blende ya 11 izoja gukorera ku muzinda. Iyo ngingo yo kwimura ayo makambi iheruka gushigwaho n'itegeko ry'umushikiranganji wo kwivuna abansi, itegeko 520 agakwego 234 ryo kuwa 18 ukwezi kw'icyenda 2015. Iryo tegeko rivuga ko ari ku nyungu z'abanyagihugu begereye aho hantu bashobora guhura n'amasanganya avuye ku bikoresho vya gisirikare nkuko vyibonekeje mu bindi bihugu. Naho biruko amakuru dukura mu gisirikare avuga ko itegeko ryo guhindurira ikibanza ayo makambi uko ari abiri ingingo yavuye mu biro vy'umukuru w'igihugu. Eka umukuru w'igihugu aho yava mu gihugu ca Tanzania bahatswe guhirika ubutegetsi bwiwe yamenyesheje ko izo kambi zigiye guhindurirwa ibibanza kuko nizo zari zateguriwemwo iryo hirikwa ry'ubutegetsi. Perezida Nkurunziza yaranashikirije ko aho hantu hakunze kubera ibintu bibi gusa kuko na Perezida Ndadaye niyo yagandaguriwe. Umukuru w'igihugu yaciye avuga ko hagiye gukorerwa ibindi bintu ubu mu minsi mike hazokorera ishure rya gisirikare ryari risanzwe rikorera muri SCAM icyo bita Groupement des Etudes Militaires Supérieures i Bujumbura. Tabita Mukamusoni, ijwi rya Amerika.
Turacyari kandi mu Burundi. Umurwi w'abantu witwaje ibirwanisho wagabye igitero ku birindiro by'abapolisi kumuyira muri komini ya Kanyosha mu ntara ya Bujumbura harejo bundi ku cyumweru. Umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka niwe wakurikiranye iyi nkuru.
Umurwi w'abantu witwaje ibirwanisho wateye mu ijoro ryo kuri w'Imana ikirindiro cya polisi cyo kumuyira muri komini ya Kanyosha intara ya Bujumbura. Gushika ubu umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi acarashikiriza ku byononekariye muri icyo gitero ubwoba nibwo bwibonekeza mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ku maso y'igihugu baba ku mugwa mukuru wa zone Muyira no mu micungararo yaho nk'uko tubibwirwa na bamwe mu bashima gutanga amajwi kubera umutekano wabo. Abo banyagihugu batanashima ko tubavuga amazina kubera ko hari ababatera ubwoba kuko babandanye babivuga bashikiriza ko no ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere bari bagifise ubwoba. Ingingo z'umutekano zarafashwe kuri uyu wa mbere mu gace ka Kirombwe nko ku birometero bitatu uvuye ku mugwa mukuru wa zone Muyira harashinzwe ikirindiro cy'abapolisi ku mvo z'umutekano nk'uko abanyakirongo babivuga. Urongoye zone Muyira yatubwiye ko ayo makuru atayo ari bwamenye aca twemerera ko agiye kubibaza abajejwe intwaro yo hasi mu Kirombwe. Ako gace ka Muyira kabereyemo igitero kigira kabiri cy'abitwaje ibigwanisho bataramenyekana mu kiringo kitarenze iminsi itatu mu ijoro ryo ku munsi wa kane w'indwi iheze haterewe ibisasu bya morte birungikwa mu gisagara cya Bujumbura. Amakuru yemejwe na Colonel Gaspard Baratuza avugira igisirikare cy'u Burundi kumugira mu ntara ya Bujumbura. Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Dukomeze amakuru y'akarere k'ibiyaga bigari tujya mu Rwanda. Mu murwa mukuru Rwanda Kigali, mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga ejo ku wa mbere hatangira urubanza rwa Berinkindi Claver ubu uba mu gihugu cya Suwedi. Mu bari muri icyo cyumba cy'urukiko harimo kandi n'abavoka baturutse mu gihugu cya Suwedi. Ni inkuru tugezwa na mugenzi wacu Asumuta Kabuyi ari i Kigali mu Rwanda.
Mu cyumba cy'urukiko rw'ikirenga hari abacamanza batanu, abashinjacyaha babiri, abavoka babiri babera Inkindi Claver ndetse n'abandi bavoka batatu baburanira baregeye indishyi bari kumwe n'abanditsi babiri b'urukiko bose baturutse mu gihugu cya Suwede. Bwana Bera Inkindi Claver akurikiranyweho ibyaha bya jenoside. Iri tsinda ryatangiye kumva urubanza ubushinjacyaha bumuregamo ryifashishije ikoranabuhanga. Uregwa ndetse n'abunganizi be bakurikiranaga uru rubanza bateze amatwi iby'umutangabuhamya yashinjaga Berinkindi bari muri Suwede. Umutangabuhamya urukiko rwasabye ko amazina ye yagirwa ibanga ni umugabo ukuze. Yavuze ko mu gihe cya jenoside abatutsi bahungiye ku musozi wa Nyamure mu cyahoze ari komine ya Nyazo muri prefegitura ya Butare. Yabwiye urukiko ko bagerageje guhangana n'ibitero by'abahutu byazaga kubatera bibasanga ku musozi, ko ariko baje kunanirwa ababarwanyi babaye benshi. Yongeyeho ko haje imodoka yuzuye abajandarume baturutse Inyanza bakabarohamo za grenade ndetse bakanabarasa. Uyu mutangabuhamya avuga ko icyo gihe yabonye Berinkindi Claver yasobanuye ko yaje mu gitero cyarimo abajandarume afite umuhoro. Uyu mutangabuhamya akavuga ko yiboneye Berinkindi atema umuhungu w'umusore. Umushinjacyaha yahasi ibibazo umutangabuhamya cyane cyane bishingiye ku buryo yabonaga abana akamenya n'ibyo barimo gukora kandi yahungiye ku musozi hejuru. Umutangabuhamya asubije ko umusozi bariho babashaka kureba hasi aho abantu baturuka bakamenya ibihakorerwa. Yavuze ko n'ibitero byazaga kubatera byasatiraga umusozi bariho babireba. Berinkindi yari yasabwe na Leta y'u Rwanda kuza kuburanishwa mu Rwanda, ariko nk'uko twabisobanuye na Bwana Sibo Intore Jean Bosco ushinzwe gukurikirana abakoze ibyaha baba hanze y'u Rwanda, icyifuzo cya Leta y'u Rwanda nticyakiriwe kuko uregwa yahawe ubwenegihugu bwa Suwede. Iki gihugu nticyemera kohereza abaturage bacyo kuburanishwa n'ikindi gihugu. Sibo Intore yabwiye Ijwi rya Amerika ko Leta y'u Rwanda ifite inyungu muri uru rubanza nubwo rwatangirijwe mu kindi gihugu.
Ni urubanza rwa jenoside rumwe kubera mu gihugu cya Stockholm, ariko twebwe n'ubundi dufitemo inyungu nka z'ubutabera kubera yuko twiyemeje ko umuntu wese waba warakoze jenoside agacika ubutabera akagenda akajya mu mahanga, ntabwo agomba kuba mu mahanga yihisha ubutabera ngo kubera yuko budashobora kumugeraho. Ubutabera rero buramugeraho, ni nayo mpamvu ubona bahagurutse.
Berinkindi Claver yari yararezwe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda ibyaha bigera kuri bine birimo icyaha cya genocide, ubufatanya cyangwa mu gukora genocide, icyaha cy'ubwicanyi ndetse no gushishikariza gukora genocide. Sibo w'Intore asobanura ko ibi byaha bishobora guhindurwa bitewe n'iperereza ryakozwe n'abashinjacyaha ba Suwede ndetse n'iryo tsinda rinini riri mu Rwanda, bikaba byahabwa izindi nyito. Abatanga bahamya muri uru rubanza baba bashinja cyangwa abashinjura bazumvwa n'urukiko bari hagati ya 38 na 50. Urukiko ruzaguma I Kigali kugeza tariki ya 9 z'ukwezi kwa 10. Si ubwa mbere igihugu cya Suwede gikurikiranye abakekwaho gukora genocide mu Rwanda. Mu mwaka w'ibihumbi 2013 Suwede yakatiye witwa Mbanenande Stanislas igifungo cya burundu azarangiriza muri icyo gihugu. Berinkindi uregwa ibyaha bya genocide mbere ya 1994 yari umucuruzi. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, I Kigali.
Turacyari mu Rwanda. Itegeko rirengera umugore wakuyemo inda rigaragara ko ryavuguruwe muri 2012. Gusa imwe mu miryango itagengwa na leta ivuga yo ko risa naho ritariho. Mu bushakashatsi iyi miryango yakoze hagati ya 2011 na 2014 igaragaza ko kimwe cya kane cy'abagore bafunze bazira gukuramo inda. Muri iyi nkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru wacu Eric Bagirubusa, abakoze ubwo bushakashatsi basaba leta ko abo bagore barekurwa, kuko hanini nayo mategeko batayazi.
Izo mpamvu ntazabaga mu itegeko, aragiye yafashe izo mpamvu ko arenye azishyize hehe mu itegeko ryacu mpanabyaha. Aravuze ati kuramo inda birabujanyijwe, byemewe muri izi mpamvu zikurikira, aho tukemeranya nawe. Ariko arangije yongeraho paragraph ituma bya bintu yemeye haruguru bitari bujye mu bikorwa. Yongeraho paragraph ivuga ngo wafashwe ku ngufu.
Uwo ni Bwana Tom Muriso uhagarariye umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu karere k'ibiyaga bigari, avuga ku bushakashatsi bakoze ku bagore bafungiye muri gereza zo mu Rwanda. Imiryango itari ya leta IPAS, GLID na ARBEF mu magambo y'impine iravuga ko muri gereza 5 muri 11 zo mu Rwanda yasanze abagore bakabakaba 600 bose bafungiye icyaha cyo gukuramo inda. Imibare iheruka yo mu 2008-2013 yagaragazaga ko abagore bafunze bose ari 7,807. Abashakashatsi bavuga ko benshi mu bafunze bazira gukuramo inda bari munsi y'imyaka 25 kandi nta n'umwe wari ufite akazi gahoraho. Bavuga ko abazira gukuramo inda bari abakozi bo mu rugo, abakozi bo mu tubari ndetse n'abanyeshuri batigeze barenga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye tronc commun. Itegeko u Rwanda rwagenderagaho mu 1972-2012 ryahanaga uwakuyemo inda nta gisobanuro na kimwe kitaweho. Iri tegeko ariko u Rwanda rwaje kuvugurura mu 2012. Abashakashatsi bavuga ko muri uko kurivugurura rwashingiye ku masezerano mpuzamahanga rwashyizeho umukono I Maputo. Ayo masezerano atumura ko umugore yakuramo inda mu gihe yafashwe ku ngufu, yashyingiwe ku ngufu, yatewe inda na se cyangwa musaza we n'impamvu za muganga aramira ubuzima bw'umubyeyi. Ku Rwanda rwongeraho ko ibi bigomba kwemezwa n'inkiko ndetse na muganga, abashakashatsi bavuga ko bikiri imbogamizi kuba itegeko ryagombye kuba rirengera. Rimwe ngo ikiguzi cy'ubutabera kirahenda, ubundi bigashobora no kugindira n'ibindi. Bagasaba ko itegeko rihanwa kuyemo inda u Rwanda rwarisubiramo. Kuri Bwana Tom Muriso ukuriye umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu n'iterambere mu biyaga bigari, iri tegeko ryavuguruye mu 2012 ntacyo ryafashije uwakuramo inda.
Twasanze yuko iri tegeko nubwo irya mbere ryabanjeho ryo mu 1977 ryari ryafunze imiryango ridafasha umwana w'umukobwa, irya 2012 twasanze naryo ntacyo ryafashije cyane kubera impamvu imwe mu myandikire, nuko benshi twarishimye yuko ririmo ritanga uburyo bwoko nk'umwana wafashwe ku ngufu yabona ayo mahirwe. Ariko ubushakashatsi tumaze kujya mu magereza tukavugana n'abana bakobwa barimo mwumvishe batarengeje imyaka 15 batigeze bagera mu mashuri, twasanze yuko naryo kugira ngo rikunde rigire agaciro cyangwa rikunde ryubahiriza icyo ryagenewe, nuko cya gice twavugaga kimeze nk'inzitizi cyangwa imbogamizi cyavaho.
Abakoze ubushakashatsi batanga inama ko abagore bafunze bazira gukuramo inda barekurwa. Bwana Tom Muriso yabwiye itangazamakuru ko abo bagore hafi ya bose mu bo babajije nta n'umwe wari uzi itegeko rya murengera ngo abashe kuryisunga.
Umubare mwinshi waba twavuganye nabo wo twasanzemo imbere muri gereza bari abantu bahohotewe. Hari abo twavuganye bafashwe ku ngufu ariko kuba yarafashwe ku ngufu akibagirwa yuko iyo yaba impamvu yuko yagenda agakurikirana ikibazo cye akabyibagirwa abo ni bamwe hari abo twasanze bafashwe ku ngufu abana bo rero twasanzemo batoya ba mineri abo ngabo nabo bashoraga guprofita itegeko kubera icyiciro bari barimo ariko tubabwiye tuti itegeko mwari murizi bose twasanze batari barizi
abategetsi bafite aho bahuriye n'iki kibazo baba bo muri ministeri y'ubutabera n'abashinzwe uburinganire n'iterambere ry'umuryango ntitwabashije kubabona ngo twumve icyo babivugaho tubahamagara ku matelefone yabo ngendanwa badusubizaga ko bari mu manama ku ruhande rwa ministeri y'ubuzima isanga igikwiye yafata nk'umuturambye ari uko itegeko ryemerera umugore gukuramo inda ryamenyekana kuri buri wese Dr. Evodia Dushimimana ashinzwe ubuzima bw'umwana n'umubyeyi muri ministeri y'ubuzima
nkuko babigaragaje twabonye ko n'abakabaye barishyira mu bikorwa harimo abashobora kuba batararisobanukirwa neza wenda inzego za leta inzego za polisi hagomba gushyirwamo ingufu mu kumenyekanisha itegeko
kuvira itegeko rivuga ku gukuramo inda ryavugururwa mu 2012 abantu babiri nibo bakuyemo inda bizwi binyuze mu nkiko mu gihugu cyose akabagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Shuti turi kumwe turi hafi gusoza iki kiciro cy'ibiganiro byacu by'uyu munsi ariko mbere yuko tubareka ngo mukomeze mwumva izindi programu twabateguriye reka nsabe mugenzi wacu Aloyse Bigirimana atwibutse muri make ingingo z'ingenzi z'amakuru avuga ku isi muri uyu mwanya Aloyse
Muri Afrika igisirikare cha Burkina Faso kimenyesha ko akagwi k'abasirikare bacungera umutekano w'umukuru w'igihugu gaheruka gushaka gutembagaza ubutegetsi kanse gushira ibigwanisho hasi ibyo bikorwa byo kwaka uwo mugwi w'abasirikare ibigwanisho byatanguye ku munsi wa gatanu inyuma yaho abategetsi batangarije icese ko batandukanije uwo mugwi w'abasirikare Muri Afrika kandi ministre wa mbere w'Ubwongereza David Cameron yamenyesheje ejo ku wa mbere ko igihugu ciwe kigiye kurungika inteko z'abasirikare mu bihugu vya Sudan y'Epfo na Somalia mu gufasha kugarukana umutekano David Cameron amenyesha ko abasirikare barenga amajana 3 b'Ubwongereza bazorungikwa gufasha inteko za ONU ziri muri Sudan y'Amajepfo abashika 70 barungikwe gufasha inteko z'ubumwe bwa Afrika ziri muri Somalia muri leta z'umwe za Amerika president Barack Obama wa leta z'umwe za Amerika na president Vladimir Putin w'Uburusiya ejo ku munsi wa mbere barahaririye birakomera kukungene ingwano imaze imyaka 4 muri Syria yorangira Perezida Obama ati igikwiye nuko hotekanywa ingene Syria coba kiratwagwa ivyimfata kibanza Perezida Bashar nawe akakinzura Perezida Putin nawe ati suko bimeze mu ijambo yashikirije yavuze ko bo babakoze ikosha rikomeye cyane mu gihe batokorana na leta ya Perezida Bashar al-Assad mu kugwanya umuhari w'abagwanyi ba leta ya Islamiste Mu makuru avugwa mu cicaro ca ONU igihugu c'Ubushinwa caraye cemeje ko kigiye gufasha mu gucungera umutekano ku isi gushigikira iterambere no gufasha kugabanya ibitero ihindagurika y'ibihe ivyo vyamenyeshejwe na Perezida Xi Jinping mu ijambo yashikirije ejo kuwa mbere mu nama ya bose ya ONU iteraniye ngaha muri Amerika I New York Ubushinwa bwemeye gutanga muri yaridi wa madorare gufasha igikorwa cha ONU kigeje mu mahoro n'umutekano ku isi.
Urakoze cyane Aloyse Bigirimana kuri ayo makuru nge kutwibutsa nshuti twari kumwe mwese nongere mbararikire programu zacu mukomeza kumva ibiganiro by'ijwi rya Amerika kuri mikoro mwari kumwe nange Etienne Karekezi. Mwese mukomeze mugire umunsi mwiza.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
Muteza matwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ngiki cy'ikiganiro cyanyu cya buri saa 10 muri isanga. Tubahaye ikaze rwose. Sindika y'abaforoma bakorera mu gisata cy'abigenga mu Burundi ivuga ko imaze igihe yarasabye kwandikwa ariko ntibirakunda. Umushyitsi mukuru rero ni Nahi Nkuye Théophile atwara iyo sendika y'abaforoma bakorera mu gisata cy'abigenga mu Burundi. Muri iki kiganiro ariko turaza kwiyambaza na Gahungu Tarsis atwara ihuriro ry'amasendika mu Burundi, Confédération des syndicats du Burundi, kugira ngo nawe adusobanurire utuntu tumwe na tumwe mu birebana n'amasendika mu Burundi. Maze rero ntabatindiye nagira ngo umushyitsi mukuru mubasuhurize. Théophile, wiriwe neza? Umeze ute se?
Nakomeye.
None ko muvuga ko mumaze igihe musaba kwandikwa, mwatangiye gusaba kwandikwa ryari?
Murakoze cyane Thomas kuma kano kajyo. Sendika yacu bwa mbere yitwa Sendika des infirmières du secteur privé de Burundi.
Aho ni mu Gifaransa.
Nyuma aho ni mu Gifaransa, ni ukuvuga ni ishyirahamwe ry'abaforomo bakorera mu gisata cy'ubuvuzi cyigenga. Nk'uko rero ibwiriza shingiro bitegekanya abantu bose barangana imbere y'amategeko nk'uko itegeko rigenga abakozi mu Burundi ribivuga mu ngingo yaryo y'1970 twarabibonye, turabona ko bikwiye ko tugira ishyirahamwe natwe cyangwa isendika twovugiramwo. Niyo mpamvu itariki 16 z'ukwa gatanu 2014 twagize inama ya bose, hanyuma turashinga iyo sendika. Tucha turanyaragasa n'ingoga turabirungika mu kwezi kw'icenda, turarungika icegeranyo cy'inama ya bose, turarungika ingene inzego zatonze n'amatora yagenze, turarungika ingene twarungika urutonde rw'abitabye inama. Reka nyine uko amateka bitekanya byose turabishyira ko hama turabishyira muri minisiteri ijejwe abakozi twabitanze tariki zitatu z'ukw'icenda 2014. Rero n'ukuvuga no munsi ko turavugana nta kete rya turabona ritwemerera cyangwa biduhakanira, reka n'ibintu bidutangaza cyane.
Umwaka muzima ubushikiranganje bwituramiye bucecetse gusa, nta no kubahamagara kuri telefone, nta rwandiko ngo bababwire bati twabonye dosiye yanyu, nta kintu na kimwe.
Umwaka muzima uraheze kandi nyakubahwa umumenyeshamakuru, igitabo cy'akazi cyategekanya mu ngingo y'1977 na 1976 bavuga yuko neza ije sendika isabye kwandikwa yuko hatarenga iminsi 45. Iminsi 45 ni ukuvuga ubushikiranganje bwategeza kuba bwatuhakaniye cyangwa bwatwemereye, naho nyine butuhakaniye bugatabushyiramo igituma, ni ukuvuga icyo nakwita motivasiyo, igituma batwahiye. Rero biratutangaza gusa no munsi umwaka uraheze ingingo y'1977 icyo gitabo nyine yategekanya kuyitwara muri sentare, ariko twebwe twagomba kuyitwara, twagomba ko babitahura cyangwa bakatugira bati habuze idokima iyi n'iyirondere, ariko byarabuze.
None se mwebwe uko mubireba musanga kuba ubushikiranganje bwaricecekeye biterwa n'iki?
Twebwe ku ruhande rw'iwacu ntitubitahura, ariko turiha icyo bita hipotezi, sinzi mu Kirundi
umuntu reka tuvuge ko ari nk'ibyo mukekeranya.
Kekeranya womenga bafata milenego igisata cy'amagara y'abantu kigenga mu Burundi, ntibabona akamaro gifitiye igihugu mu by'ukuri. Nimba ntihenze, nimba atamatohoza amashashi aheruka kuba icyo bita karte sanitaire y'igihugu y'u Burundi, ni ukuvuga karata y'amagara y'abantu, irerekana neza yuko mu gihugu cyose hariho amavuriro ashika 685, ariko ntibavuga amafarumasi, bavuga amavuriro gusa. Ariko amaze 685 amaze ibice 63 ni ibya leta. None nsomunza abantu biburiza abo n'igihugu biburiza mu maburiro ashika ku 37 mu gihugu cyose umva abo bantu abo gufatanye n'ego bena kuba
ariko se mwebwe ntabwo mujya mubaza se mu bushikiranganje ngo mujye yo cyangwa mu telefone cyangwa se mwongere mwandike mubaze
no jewe kwanje naragiye mu bushikiranganje kubaza Berezo shimira umukonseye wa mbere yanyakiriye neza turavugana aranuma ibyete bibabigura ibyo muri peji yadutumye amatesa no service randi byose turabitanga n'ibindi byinshi ariko aho byagiye kwamira niko wono kwita umuntu uje musafetete na kuvuga umuyobozi nayegayezwa era nyakiriye mubiri wiwe arambarira ko kidashoboka ko bashobora kuduhereza sendika ama ndamubaza ni kubera iki atarambarira ati mu by'ukuri tubaye sendika kubera ko mutagira umukoresha umwe ndamubwira ni nyakubahwa mu by'ukuri icyo iyo ubwo kwitwaza ni ufashe kuko nta namwe kwanditse mu mategeko agenga akazi Mbeka akarorero ndabahaya akarorero ibeji inyo de journaliste di Burundi. Bose bakorera iradi imwe ariko bari muri sendika imwe yitwa ibeji. Iwumva rero nta hamwe byanditse mwaje neza muri mu gigabane cya kane mu gitabo gitunganya akazi biranditse neza ingene amasendika ategeza gutunganywa dutegereza kwiyoruganiza twebwe nyine tuvuze uburenganzira bwo kwitunganya hanyuma tukakwiza ibisabwa n'amategeko hamwe ubushikiranganji nabwo bukaduhereza icyanditse cyerekana ko dukorera ku mugaragaro
ariko se
akarenganyo batubwiriye
niko Teofi nk'ubwo ntabwo mwabasaba kubandikira ku mugaragaro noneho mukabona ikintu mujyana mukabitwarira muri sentare
twebwe twari twashije kwitwara ariko twarabandanije ibiganiro narashitse kubita assistant ministre kuvuga icegera cy'umushikiranganje ndamubarira iby'iyo sendika turabiganira ko mu by'ukuri nawe nyine yabonye ko ata mategeko yarenzwe ariko arambarira ati ubuzi buragabuye ati uwo nyine sosiyete pemana niwe abifise ku bubasha niwe tubandanya tubaza turabe nagiye iwiwe inshuro zine asista ministre n'ubu nta nyishu turaronka ahubwo nagira ngo nk'abantumiriye kugira ngo tuyage ku cy'icyo kibazo nyine niho yari guduha umuco
noneho rero Theophile tudatinze cyane ngo twigombe mu magambo turi kumwe kandi na Ezekiel ndi kumwe nayo we ari Bujumbura mu Burundi muri Université du Burundi ati amakeka yanjye nuko icyo sendika gisigura uyu munsi ngaha mu Burundi bisigaye umengo ni imigambwe aho bamwe bajya muri iyi migambwe nyine hanyuma hagera gusaba inyishu y'ibibanza bamwe bakiyojonjora ngo ubu natwe dushinze iryacu nshobora kuba mbisomye nabi mumbabarira ariko noneho Ezekiel twibereye kumwe kuri telefone ubwo arabyivugira neza hanyuma anavuge n'ibitekerezo bye bindi n'ibibazo nimba bifite Ezekiel, wiriwe urakomeye?
Wiriwe neza ndabumva ndakomeye.
Umeze ute rwose? Muri Université du Burundi uri umunyeshuri?
Yego cyane.
Mu kihe gisata?
Erangeza fikene.
Ngaho rero terera.
Ngarutse ku byo mugiye gusoma. Navuze ni sendika tatu isiguro i Burundi tugihangira ngo iratandukanye n'abandi bagiye.
Abandi bahehe?
Aho fatira nini uravye sendika cyo cyaseza usigura ugacuraba intumbe ya. Kuvuga i Burundi urashaka gusanga umuntu abantu bari muri sendika bagahaguruka ngo bagiye basaba iki cyane kiri. Ariko ikibazo cyo teye intambwe bagomba bamwe ati cyo cyo kuri matarenge mwe ni mwimenye ndo mwari muri krama ntibituraba horo bagisinga icyo bise sendika bateza kugwanira inyungu zimwe kandi bazabashikire imbere kanasa akagwanira ibibazo biba bibahanze amanka ngaruka ngaho ku cyo cy'amasendika no kuvuga iwacu Burundi ugiye kuraba neza usanga abantu bari mu masendika iyo bigeze babikoko bahaguruka ngo babaze ikibazo cyabo umukoresha wabo iminsi yose ikintu cya mbere bakorera cya mbere bakubwira ati iyo grepe muroye mushanye igihe hazajya imirimo yemewe n'amategeko gatoya bakacha batangwa kubatuma kazi umwe wese atake kuza ataratse mugenziwe yikubwire ko akeze gukora akazi basanga abandi bariko barateka ubwoba n'abaheze kuba batwarumva turatahura kugira ngo ejo nisigura ntabwo ngarutse kujya aravuze ngo buhaye arekerama ko bamaze kubemereza sendika yabo mu Burundi bakunda guca umugani ngo ukurikira uruza guhiza ibiraro harahambirwe n'imbara zisabyeyi abandanya asaba yishyu kugira ngo hazogere igihe bamwemerere ariko ntabamuje natanze ngo ibyangombwa ngo ndarindiriye ariko mutese nibaza bizosaba igihe nari nabandanya perese mbere nyine azaraja kwishyuza niko ndabibona i Burundi
niko se zekiye wowe ko wize ushyigikiye yuko abashinzwe kubahiriza amategeko kuyashyira mu bikorwa bayica kuko nimba usaba uyu Teofili ngo nakomeze ategereze ni ukuvuga ko ubwiye ubushikiranganji bubijejwe ngo nimukomeze mwica amategeko ntacyo bivuze ndibeshya
oya ko nakuze abuzitahuranye nabi nagombye gusigura nti Burundi mu byo tumenyereye kandi tubayemo ufite ikibazo ni ukuvuga mvuze ni ukurikira uruza guhiza ibiraro nagombye kuvuga ko Burundi utirutse n'ikiraso kigahengama icyo wifuza kugishyikira se ate abandanye yishyuza abandanye avuga ati njyewe nimba mbona ata amategeko naho nyanze nimba nakenye inzira n'icyamwo nanjye sendika yanjye ndayikenye
Ezekiel ndagushimiye cyane
wakoze namwe
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda dufite Bigirimana Hussein kuri telefone Bigirimana we wiriwe uri hehe
ndi Hussein muri commune Tangara
wakurikiye si ikiganiro twatangiye kugirana nuriya utwara sendika y'abaforoma bakorera mu gisata cy'abaganga bigenga
nagifatiye ahagufi
terera rero
nagira nterere kwanza ni nk'ikibazo kubera ko ntari nabikurikiranye ikibazo nagira ndamubaze kubera iki usanga hariho amavuriro iyo ugiye kuyivuza ko kandi ari aya leta bakwandikiye imiti batemera kuyiguha ngaho baca bagutuma kuyigura mu mafarumasi yigenga urabona ko hari hakarengane boba bagirira abarwayi bagiye kwivuza
Bigirimana urakoze
nawe mugize neza
Theophile Nayinkuye niwe perezida wa sendika y'abaforoma bakorera mu gisata cy'abigenga mu Burundi none ubwo wamusubiza iki se Theophile we
yego reka mere kuri Bigirimana Bigirimana icyo kibazo bagiye n'ikindi abajyewe njyewe nserukira abaforoma bo mu gisata cy'igenga
yego
yabagiye ibintu byo mu gisata cya leta abarwayi batumwa imiti ahandi icyo n'ikindi aba n'ukuri anunge gato noba ndenze inzego
yego
reka nze kuri Ezekiyeli Ezekiyeli yavuze ati mu Burundi wacu amasendika bayaha iyindi shusho mu by'ukuri ntiyabeshe umuntu avuze sendika bumvamo kugumuka bumvamo kugarariza bakumvamo yamagrebe yamayegereyegere ari nabyo twebwe dukeka ko byaba byaratumye banka kutwemerera bagira bati abantu bo tubemerera ejo baragumuka ejo baragira yegereyegere barahagarika akazi ariko nagomba ndamuhumurize sendika ubwa mbere na mbere n'ishyirahamwe ry'abakozi nagomba ndamubwire yuko greve atari umuti w'ingorane zihanze ikigo canke ubushikiranganji canke igihugu greve ni ingingo ya nyuma ifatwa n'abakozi naho nyene kubicyo bita arinani mite ni kuvuga nka bose ariko ibiganiro byanjye twebwe rero ntabwo tuvize amagreve ntabwo dushyira imbere abagreve sendika icya mbere ni ukurwanira inyungu z'abakozi
yego
kurwanira inyungu z'abakozi ni ukurwanira n'inyungu z'ibigo bakoreramo z'abakozi gusa ibigo bakoreramo bitegerezwa kunguka kandi gutera imbere
kuko byungutse n'abakozi barunguka
byungutse abakozi barunguka igihugu kirunguka reka musanzu igihugu gitera imbere rero nahumure nta magrebe ziko twashyira imbere yanavuze ngo mbandanye nishyuza mbega n'umubaza ni Bega uwo wogenda gukumugeni. Hanyuma uwo mugeni bakamubwira ati uzoza kumutora itariki zibiri z'ukwa kabiri bagaca ahera umwaka yishyuza baramubwiye itariki bamwemereye ko we yoryoherwa. Rero amategeko avuga yuko iminsi 25 article amajana 276 y'igitabo kigenga kazi iminsi 25 bategeza kuba bishuye yego canke oya. None n'umunsi umwaka urahetse wumva turira gusema aho rero na kuntera intege yego yakoze kunyanguraja kuntera intege gutera intege ngo turi benshi serivisi mugume w'abakozi benshi ariko rero nabwo barambwira ko amategeko yarenzwe nubwo ariko kwantera intege mwakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda nshuti zacu rero iki ni ikiganiro muri isanga turimo turaganira kuri sendika y'abaforoma bakorera mu gisata cy'abigenga mu Burundi ariko rero nkuko nari nababwiye tugitangira iki kiganiro twiyambaze Gahungu Tarsis watwara ihuriro ry'amasendika mu Burundi Confederation des Syndicats du Burundi ni ihuriro ryo rifite inararibonye. Tarsis urahura komeye?
Yee ndakomeye.
Ye turaho rwose kandi mbashimiye cyane yuko mwemeye kuza kudutera inkunga muri iki kiganiro. None rero ntatinze mu magambo makeya sendika zihagaze gute mu Burundi zifite bihe bibazo zifite iziyo mbogamizi?
Sendika zo mu Burundi ziragaragaza nk'uko igihugu gihagaze kuko byose biva ku gihugu mugabo turaje hino hino amasendika agira ibibazo bijanye n'ukunyaba abakozi babaho kuko burya amasendika n'amashyirahamwe arazi guteka n'inyungu z'abakozi n'inyungu z'akazi. Iyo akazi rero kagenda neza abakoresha bakagira ibiganiro hagati y'abakozi mu kazi urumva aho bigenda neza, ariko iyo abakoresha bose ari n'umukoresha leta iyo batari ibiganiro bikwiye usanga rero haba ibibazo mu kazi. Ibyo bibazo ntibize bitore umuti n'ingoga ugasanga rero hacaba ingorane. Ariko mu ncamake nagira menyeshe yuko amasendika ameze kugihugu kimeze ugihugu kigize iminsi mungwane buhoro buhoro ugacusanga rero ngira ngo n'ibiganiro ntibeza ngo bikomere hagati y'abakozi bakoresha. Ariko mu bisanzwe twibaza yuko abakoresha reka mbere n'abarongoye by'akazi bari batanguye kumva yuko ari neza mu kazi uko abantu baganira ibibazo bafite kugira umwimbu uteye imbere hama n'ibibazo biriho byumvikanwe ko atoregwe inyishu hatarinze mbere kuba ihagarikwa ry'akazi. Nibyo rero twari ko turashima ariko bishobora gusubira inyuma kuko bishobora gutera imbere.
Niko nk'uyu muntu witwa Ezekiel ndi kumwe nayo uvuga ko hari igihe usanga amasendika yitwara nk'imigambwe ya politiki, we mwamusubiza iki?
Oya nana buhoro buhoro amasendika ntayitwara nk'ibya politiki ntabya politiki ategezwa kujamwo mugabo hari aho haba inkingo za politiki usanga zigira ingaruka ku kazi zigira ingaruka ku mishahara y'abakozi amasendika arafite ububasha bw'ikibivuze ko harya kandi abavuga yuko amasendika avugira bose avugira abanyagihugu avugira abakozi ari amasendika bashyiriho amasendika hari ibibazo rero birari igihugu cyane cyane bijyanye n'iby'ubutunzi n'ubu hafashwe nk'ingingo y'amatagisi ayo masagisi akora ku bantu bose si abakozi gusa ugasanga rero sendika ari aho itegereza kugira icyo ibivuze ko mugabo ibyo ntibiri ikintu ya politiki ingingo za politiki zigira ingaruka ku bakozi n'abarundi bose n'abarundikazi bose.
Nk'iyi sendika se y'abaforoma bakora mu gisate cy'abaganga bigenga itandikwa iyo hari inkunga mushobora kuyifasha n'ubwo yaba itari mu ihuriro ryanyu?
Nibyo twebwe duserukira amasendika urumva tuvugira bose n'abatari mu masendika turabavugira. Niyo sendika nyine usanga yarashije kwandikwa nibaza yuko uwo dufitiye kuba bari igituma kandi noneho bayeho amategeko baratanze ibyangombwa byose bisabwa n'amategeko burya amategeko arabarekurira yuko mbere bitwara bakwitwarira uwo muntu yanze kubandika kandi bakwije byose sinde yuko ibyo nabyo babizi hari benshi usanga batabimenyereye sibo bonyine gusa hari aho usanga mbere nabo babandika ari aho babyihoza cyangwa batabizi neza. Icyo nacyo banasaba yuko bobaza babasabye iki barabitanze baba ariko ari kibuze atakibuze naho wisanzwe mu mategeko agenga amasendika aha umushikiranganje yandika ayo masendika yuko atarenze iminsi 45 bayamuhaye iyo minsi 45 rero yarenze barafise ububasha nabo bwo kumwitwarira muri sentare kugira bamubaze igituma atabanditse nukuraba rero abo bantu bariko bavugana ayo mategeko sinzi ibyo bakora bitanze byose babitanze byose nabo bashaka kubaza igituma batabandika mugabo bikenewe bayi ngomba nahone butubarira tukababariza kuri abo bateza ku bantu icyo bacarabuze.
Ese Gahungu Tarsis utwara ihuriro ry'amasendika mu Burundi COSIBU nukwandikwa ntabwo ari ukwemererwa?
Uwo si ukwemererwa nta nabwo buhoro harya rero umushikiranganje rw'akazi ni ukwemera ntabemerera amategeko uburenganzira bwo gukora mbere kuko baragira amategeko yabo bagashima inzego baja kuzandikisha gusa si ukwemererwa ni arojitirema mu Gifaransa ntabwo ari agrema ni arojitirema ariko bimeze ni arojitirema gusa no kwandikwa. Ego
dufite kuri telefone Chris Nininahazwe. Chris wiriwe neza?
Mwiriwe neza.
Yego ni amahoro rwose. Uri hehe se?
Ndaha ku Mutanga.
Mutanga ye kuko njya numva bavuga Mutanga noru na Mutanga sud.
Ni Mutanga sud.
Ye none terera rero
ha uti mbega ati ururimi rw'umwe rukamwayera aho uti uko ivyo avuga rero uti ko yoba yararavye dosiye yiwe akasanga nta mahimi fise aho iyo mutumire aserukira ubushikiranganje iyo yari kuba ara nabwo ko yari kutukwiye nkamubaza igituma ivyo Burundi biragoye uti hari imvo za politike zoba zirimwo nimba zirimwo naho ndibaza yo bitubwira ntacyo mvuga nti nko ku ruhande rwa leta nabwo ndibuka se kahise ka kera kahise kahagufi cyane karatwereka amashyirahamwe aho yaza yiyitirira kuzokora ibi na biriya gaca kabiri tukumva ariko batera n'amajambo na leta uti babaye imigambwe ya politiki nk'uko mugenzanje Ezekiel yabivuze naciye mvuga nti rero siko ari uko rero kireka leta ziritonda yige neza amadosi babarabe neza kwico baba basabiye kuzoza gukorera kare cyo baza bakora uko byobabaza cyane kandi bikanajyana ku mutima hamwe twoza twumva nk'ubushikiranganje mu minsi iri imbere buvuga ati kandi hagarutse yandi mashyirahamwe yace yiyitira guteza imbere abanyagihugu teza imbere abakozi agaca basubira muri za mvuba mu ibibazo bya politiki babigira ibyabo bo ikindi nako hariho akandi kanyuma kandi kanyuma nashaka kubaza ati mbe kuri iyo sendika yari isanzwe hari ya leta y'amagara y'abantu hari amakosa bayitoye uti bavuga ati iyi hari izitari bwakore twebwe tuje gukora hari izitaho rikora hariho inyungu ya itaho rigwanira z'abantu twe tuje bavuga abo tuje kuzigwanira.
Chris Nininahazwe ndagushimiye.
Nanjye ndabashimiye cyane k'uyu mwanya mu mpaye.
Ye dufite kandi kuri telefone na Laurent Duwayo. Laurent wiriwe neza?
Wiriwe neza na mahoro.
Na mahoro rwose. Ngaho rero nawe terera
muragize neza tambaga mu make sendika mu gihugu ni neza kuko ni kintu kimwe gituma igihugu gitera imbere kuje baje masendika batuma inyungu z'umukozi uwo ari we wese ahagirira akamaro kandi akiteza imbere ariko ikibazo tajya twaze warongoye COSIBU agatuma gitwaze kivuga gutyo nimba amategeko nimba sendika z'igihugu zifite amategeko ziba zigendera mu kwaha k'ubutegetsi bwa buhari nimba zitagendera mu kwaha na kubera iki bashaka kurekarama nk'ikintu akagira amashyirahamwe ndohora akavuga ati cyo twabandanije akazi tugerageje kwa muri 2010 hari abaye greve y'abari makonakaro rero abagiye muri greve abandi nabo basubira ku kazi n'ibyo bareka amasiji mbe n'ibyo ari umukozi azwiho kwiteza imbere igihe abarongoye amasendika batabihurizako icya kabiri sendika iyo zigiye hamwe ziteza imbere igihugu ni kubera ko avuga ngo ntibagira agrema ngo ahubwo bagira arojisirema kandi baba bagiye kuremera kubwo igihugu gitera imbere igihe hatabaye amafonksiyo purive igihugu kigatera imbere gute twajya tuvuge duti ni barabe neza igihugu bagitunganye neza naho ubundi bwobwo bazogera ku iro tugo basanga ubundi ari ubwa nyuma ku isi yose kuko tugageje kwa amategeko yo ku isi yose ararekurira kiriya sendika yose
Laurent Duwayo, urakoze.
Ego murakoze.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro muri sanga kuri telefone dufite na Jeff. Jeff, wiriwe neza?
Wiriwe.
Urakomeye?
Turahendahenda nyene.
Nuko icyangombwa nuko gusa muhendahenda bigakunda. Nawe waterera kuri ibibazo bya sendika?
Ego namwe ndabyumviriza. Na cyane cyane tumvuga ko bya ma prive yose bambe ayo masendika uko bamwe barayivuga ahubwo jewe nisunga kuri iyo prive nyene numva iraba kuzerekeye abakozi bo muri prive yo muri sante anini mu bisanzwe isendika iyo bijye hageze mu gihe bo namwemerera nuko numva nubwo haheze icyo gihe cyose bataramwemerera ariko byari bikenewe gusa hari utubazo nkunda kugira mu gihe iyo sendika koko bo yemerera eske bazokora nkuko baza babisabye nta bintu bya nkuko abandogiye barabivuga amapolitika zoca jamwo atagiyemwo naho hari ibibazo kenshi usanga bibangikiye bigorana mu masante de sante cyangwa ma farmasitire la twakora abantu b'abaforoma bo muri prize kuko abona yuko abakozi bose batoherera muri leta n'ikibazo cyane yandasi ukuntu usanga nko kuzerekeye abakozi bo muri bize n'abakozi bo muri leta nubwo babaricaye ku ntebe imwe bize bimwe bimeze muri sante ariko usanga kenshi nk'abakozi bakora muri leta batakunze kwemera ibyo abakozi bo muri ma prive basanga hamwe hamwe mbere n'amatransfere avuye mu ma centre de sante prive bon abaragomba kuyakengera sinzi ibintu nk'ibyo sante ngira izo biraba kuko usanga sante nini mu bisanzwe usanga bariganye bicaye hamwe umwe akabakora muri prive undi akabakora muri leta kandi bakibagira yuko bose batoherera muri leta amandasa kandi kabazo ndasa kandi kabazo uyu mutumira aza kunyishyura n'ibyo uko nawe n'ibi nyine bya administration yo muri sante ariya muri ministere ministere irasohora amagrema y'amasante de sante y'amafarmasi kandi bakanabasuperiviza baraba yuko buzuye ibyangombwa ariko ubundi ugasanga n'ubundi ugasanga ntibagombye gufata cyo kimwe mu masate de sante yo muri prive cyangwa amafarumasi nk'uko bafata yo muri leta nicyo utwo tubaza tubonekeye nta kazi baba bageze neza hamwe bo iyo sendika bo ibemera natwe tuba abakozi bo muri sekiteri prive nabo nyine ngira bo hatohokera.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi cy'Ikinyarwanda, Jeff ndagushimiye cyane.
Murakoze namwe.
Nk'uko rero nabibabwiye kuva tugitangira, turimo turaganira kuri sendika y'abaforoma bakorera mu gisata cy'abigenga mu Burundi, kugeza ubu ngubu itarandikwa, imaze umwaka yarabisabye ariko ntabwo irandikwa. Turimo rero turaganira na perezida wayo nayo Nkuye Théophile, ndetse muri iki kiganiro twageze n'amahirwe yo kubona Gahungu Tarsis atwara ihuriro ry'amasendika mu Burundi, Confédération des syndicats du Burundi. Bose turi kumwe rero. None rero Théophile na Tarsis, mwumvise Chris Ninina hazwe Laurent Duwayo na Jeff. Reka tubanzirize kuri Théophile abishyure.
Ego murakoze cyane Thomas.
Yee.
Kamere kuri Chris. Chris yavuze ibintu ati bega amasendika mu Burundi hari usanga agiye muri politike ati canke yubahirize ibyo yiyemeje. Nagomba namubwire yuko sendika nayo agisubiyemo kuva ubwa mbere umuntu yambajije sendika abakozi ntitur'abapolitisiye twebwe ntabwo turabanyepolitike twe turabafundi bari ku kazi. Nagomba amakarorero k'isendika azi imwe mu Burundi yitwaye nk'umugambwe azi nibaza yuko atayiriho nimba yariho naho iyo yarigeze kubaho naho nibaza yuko abajeje kwigana ry'amasendika bafashe ingingo zibereye ku mahinyi nayo yoba yavuze ati mbega bo ati ururimi rw'umweruka mu isi yose nta mahinyi yoba ari muri dosiye yabo. Twebwe mu by'ukuri ntituriho turishima, nicyo gituma twashaka uwase twababaye kubera tumwabuze uwaserukiye gushikira nkanje bw'abakozi yari kutubwira ayo mahinyi birashoboka ko yoba arimwo kuko umuntu n'umuntu twashobora kuyihenda mu mategeko cyangwa mu madokima yari kuvuga ati abantu rero babuze iki n'iki harimo amahinyara na natwe tukasubira tukakorana tukayahinyanyura